iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu muri studio y'indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika amaze iminsi yarahindutse ibara. Ayo mazi asa n'urwatsi rutoto mu gisagara cya Bujumbura. Bamwe bavuga ko iryo hinduka ryatanguye kwibonekeza nko kuva ku itariki 8 z'uku kwezi. Uno munsi wa gatatu bamwe bavuga ko bazindutse basanga mu bice bitari bike by'igisagara yasubiriye kuba meza. Ariko kandi abandi bavuga ko babandanya kubona ayo mazi asa n'urwatsi rutoto mu bice byabo. Bega vyatewe n'iki? Ayo mazi yoba abangamiye amagara y'abantu bayakoresha canke ibikoko biyabamwo? Nivyo tugiye kubaza umuhinga mu bijanye n'ibidukikije mu kiganiro muri sangacu uyu munsi, aho twiheza ibijanye n'amagara y'abantu. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro. Nimero ni yayindi nyene ni 1 202 44 41 93 1. Kaze mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 muri studio y'indwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika amaze iminsi yarahindutse ibara. Ayo mazi asa n'urwatsi rutoto mu gisagara cya Bujumbura. Ivyo vyatanguye kwibonekeza nko kuva ku itariki 8 z'uku kwezi. Uno munsi wa gatatu bamwe bavuga ko bazindutse basanga mu bice bitari bike by'igisagara yasubiriye kuba meza, ariko ahandi babandanya kubona ibara ry'urwatsi rutoto. Abanyagihugu bakoresha ayo mazi baremeza ko amakenga ari menshi, kuko aribwo bwa mbere bari bayabonye. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yaganiriye na mugenzi wacu Eje ni Mukankusi ahumuriza abanyagihugu yuko ari bisanzwe ngo ntihagire uwo bitera umutima uhagaze. Umuhinga mu bijanye n'ikiyaga Tanganyika Gaspar Ntakimazi yavuze ko kiretse ifi zishobora gupfa, ayo mazi ataco yonona, kuko iryo hinduka ritashika kure aho amazi yishira hamwe Regidezo ava. Ingenieur Nkurunziza Gustave, uwundi muhinga mu bijanye n'amazi n'ibidukikije, akaba ari umwigisha muri kaminuza y'ubuhinga igitega mu gisata cy'ibidukikije, yasohoye urwandiko vuba bwango ku itariki 10 bikiba kugira atange umuco wavyo. Ingenieur Gustave asanzwe kandi arongoye ishirahamwe ry'abigenga Global Engineering Consult and Service ryitaho ibijanye n'ibidukikije, amasoko ntanga nguvu, inzara, iterambere n'ibindi. Avuga ko naho atamakenga menshi iryo hinduka ry'ibara ry'ikiyaga cya Tanganyika ryotera, hari aho abantu bakwiye kugaba. Aratubwira ibindi mwidonido bijanye n'iryo hinduka n'icokogwa. Nkuko twabishikirijwe rero mu nkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Raymond Zimana ku munsi wa mbere, dutega amatwi uko abantu bakiriye iryo hinduka.
Amazi y'ikiyaga cya Tanganyika neza na neza ku nkengera ziri mu gisagara cya Bujumbura, ahegereye ikivuko cya Bujumbura naho bita ku Mase muri quartier y'icumi muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa. Ayo mazi yari yahinduye ibara mu gihe hari abemeza ko haciye iminsi itatu asa n'urwatsi rutoto. Kuri uno wa mbere niho iryo bara ryatumye ibonekeza abantu benshi baje kuraba ivyabaye kuri ico kiyaga. Bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ivyo vyashitse ari igitangaza kandi biteye ubwoba.
Ibintu nyene jewe bumenga ni hatari kuhuva mbaye mu Burundi ndi umwana gushika ubu kimbere gishasha kone ikiyaga gihinduka kazanirangi tutazi uri jeriza nani cyane cyane nk'uko gisagara cha Bujumbura tumva ko gicaziba nk'ingorane nk'amazi banywa sinumviyo acapfu
sazuno musa amazi adasa nk'uko yarasandwa asa karo yara amazi meza umuntu ashobora kunywa uko nyene ariko burabona yabaye yahindutse abaye ve
nk'umwene gihugu usanze ibintu ko tabiziga byahindutse bashobora kugira ati ibintu byabaye nibiki bikagutera makenga
cyo ukuntu ndabibona ndabibona nabi kuko va dutangura gukura twoga nganye ne tukoga samedi dimanche bandanya koga ariko ubu unye na muntu azosubira koga ngana umunsi numwe bitabaye neza
abo banyagihugu bemeza ko bakoresha iyo mazi bavise impungenge kubijanye n'amagara yabo bagasaba umuco kuvyabaye kugira bamenye ibyo bari bukore ku neza y'amagara yabo
twasaba bahinga nyene ko bogira ico bashikiri jakiri kare bakahumuriza abanyagihugu biragoye biragoye nk'amazi kayidufise niho twoziganya ariho twotangura kuvoma ubu tukabanza tukareka
ko umuntu yifata biragoye kuko ariyo amazi dukunda kunywa keshi nk'abantu begereye igisagara mukiyaye kuko begerera urubaranywa ajyava sangwa ava mu misozi cyo twosaba nuko botubwira ko atagishobora byo kuba byica turarindiriye n'ukuri
giye kubera mura numva bavuga ngo aya mazi ari amazi tunywa mujini bavuga yuko arayo muri yitanganyika cyangwa umafise ubwoba yuko kuyanywa nabibonye bica bibingorana batumenyeshe ati ni muyanywe nta kibazo cyangwa ati ni muyare kuko no mwijoro nza kugura kinjo
umuhinga Gaspari nakimazi amaze kumva ibivugwa ku kiyaga Tanganyika yavuye yishikira uyo muhinga yemeje ko ihinduka byibara ry'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika atari rwa mbere biba mu Burundi uyo muhinga akavuga ko ivyo bishobora kumara indwi zibiri avuga ko ataco vyica ku magara y'abantu ariko bishobora gutuma ifi zipfa muri iyo minsi
nuko aho madoni me burahagara abazi yinjira nka bose asubira musa cyo mukuzimu bihagaze ayo musire nyaka tugana le sel nutritif
ibindi bisanzwe
indwi zibiri
Ngezi
bi. Muri bizira kudambi. Hozi fanyishi gose ari impurungu. Kubera amazi aba mukuzimu ndaguze je nibyo.
Kuba muri bonye nuko afite mutamwe ko yente sofara mbironwa. Sino je gihu kana kera zari bibi. Apeshe barabitsa. Bakera.
Mu bushikira nganje kw'ibidukikije buri kumwe n'igisata kijejwa amazi mwishira mu rejidezo. Rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba. Nabo nyine bahishikiye mbere bacha batwara n'amazi kuyapima. Inyuma y'ibipimo ishiramwe rejidezo ryamenyesheje kwa amazi ritanga atashikiriwe n'ibyo hinduka kubw'ivyo abanyagihugu bobandanya bayakoresha kiretse mu gisagara cha Bujumbura ahandi haboneka iryo hinduka ni ku ruhande rw'igihugu cha Congo umuhinga nakimazi yemeza kw'ivyo vyibonekeza no mu mazi ya Tanganyika y'ico gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe no mu mazi ya Tanganyika ari mu gihugu cha Zambia ejo rya Amerika ryashatse kumenya nimba iryo bararyugwatsi rutoto Yo bagibonekeje mu mazi ya Tanganyika ahantu rubibe ni gihugu cha Tanzania no kuvuga mu ntara z'umanuko bw'igihugu arizo rumonge na makamba ariko abo twavuganye bakaba batumenyesheje kwa mazi ya Tanganyika muri ako karere na hadasa neza atabaragirwatsi rutota afisi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze cyane Raymond Zimana hona bakurikiranye iyi nkuru birumvikana rero abanyagihugu basavye ko bokumva byinshi kuri iri hinduka ry'ibara rya Tanganyika ku bahinga babinonosoye rero twabatumiriye umuhinga ingenieur Gustave Nkurunziza numuhinga mu bijanye n'amazi ibidukikije hakaba ari umwigisha muri kaminuza y'ubuhinga Gitega mu gisata c'ibidukikije yasohoye urwandiko vuba bwango ku itariki 10 bikiba bikibonekeza akaba agiye kudufasha kuronka umuco kubijyana n'iri hinduka kaze mushinga ntahe nkuru nziza mu kiganiro muri isanga
amahoro Oriane murakoze kunyakira muri studio zanyu
murakoze cyane
murakoze n'abari ko baratwumviriza bose
murakoze cyane gufata kano kanya ko kugira ngo mudufashe gutegera haicho bita fenomene ibi byabaye nk'umuhinga sanswe abimaze mu gihe kitari gito
ko murakoze namwe
rero nkuko nabivuze twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi urwandiko rwanyu uyu munsi nyene wa mbere canke bukeye bwaho ibara rya Tanganyika rihindutse bigatangaza abantu cyane uwo tubwire icyatumye mufata ako kanya ubwo nyene kugira mushikirize ibitari bike kuri iryo hinduka
ego bo iyo bara ryamazi ryahindutse mu kiyaga cha Tanganyika icyatumye ndabyandika ko urwandiko rw'impapuro 5 nuko naragerageje gukurikirana makuru ndakurikirana ibiriko biraca ko kubuhinga ngurukana bubenyi ndabona yuko abantu bafise amadidane bibaza ibibazo byinshi hanyuma ndavuga nti umuntu abizi yabyize abikoreramo abasiguriye ntagize icyo nshikirize noba ntacyo nabyigiye nk'umurundi kandi ikiyaga cya Tanganyika ari cyacu twese aricyo tuzeye ko benshi bazeye ko na kazoza ndavuga nti reka mfate imashini nandike ngerageze gusigura ntange umuco w'ukuntu ibintu bimeze n'ukuntu abantu bo kwifata muri iki gihe nicyo gituma rero urwandiko narwanditse hanyuma ngaca ndarusangiza abandi bagenzi n'abandi bose ushobora kubitegera bakabitegurira abandi.
Mwarakoze cyane rwose. Rero twoja mu idonido bya bimwe mu byo mwashikirije abantu benshi baribaza barumva yuko ryahindutse bakumva bati ni bisanzwe ahandi bakumva ngo ni bihora biba ariko kuri uru rugero benshi ntibari bwabibone byatewe n'iki biterwa n'iki neza na neza kugira ngo ibara ririnde rihinduka ngo ribe rwatsi rutoto mu mazi.
Ubwa mbere notangura shikiza ikiyaga cya Tanganyika uko kimeze. Ikiyaga cya Tanganyika ni ikiyaga kiri mu biyaga binini byo ku isi birimo n'amazi meza ayo twita eau douce, kuko ku isi amazi eau douce ikiyaga cya Tanganyika cyonyine gifite ibice 17%, kikaba kirimo ubwoko bw'ibikoko cyane cyane nk'amafi, ubwoko bw'amafi burenga amajyana indwi, harimo n'amafata aboneka ahandi, kandi ni ikiyaga kitoroherezwa cyane natwebwe abantu kugira ngo murazi Bujumbura mukaraba Iruvira ahanyine ibintu byabaye murabona ukuntu dusigaye twubaka gushika no ku mazi nyine no hejuru y'amazi no mu mazi ndani. Rero icyo biva ko ibi birava ku kubiterwa kuduterwa duto duto tutaboneka ku mana amaso bita ama alge. Ayo ma alge ari ubwoko bwinshi, ni nabyo nanditse, ari ubwoko bwinshi. Ayo ma alge mu bisanzwe nk'uko n'abandi bahinga batanze amakuru babivuze, ni ibiterwa bisanzwe biba mu mazi kandi atangorane biteye biba mu mazi bigafasha kugaburira amazi, bigafasha kugaburira utundi dukoko twinshi tuba mu mazi. Mugabo rero nk'uko muri iki gisata cyacu cy'ibidukikije bimeze, isi environema isi irasanzwe ifite ukuntu yonyine yitunganya icyo twita equilibre. Ni ukuvuga uko kuntu yitunganya atakibikoroze nta ngorane n'imwe ihari, nta ngorane n'imwe ihaba y'utwo duterwa duto duto. Ariko rero ubu twebwe aho dushitse ku rwego rw'uko kubera murabona mu kiyaya Cimbu dufashe nk'iyo misozi hananiye igisagara cya Bujumbura, ngaho mu kiyaya hararimwa imiceri, mu misozi harimo ibintu byose bikoresha amase, harimo amase y'ikirundi n'ay'ikizungu. Tugafata nk'iyo misozi hananiye igisagara cya Bujumbura wagomba no muri Kongo muyiraze, ni imisozi itambaye, ibiti byose byarahonye. Ni ukuvuga yuko isi iri hejuru atakiyifashe, aribyo bice bituma n'utuntu twose turi mu isi imvura iguye tutera tumanuka mu kiyaga cya Tanganyika. Aha rero si niba igiye imicafu y'ubwoko bwose, ibisagara byacu yaba Uvira cyangwa Bujumbura, nta kintu na kimwe gikorwa kugira ngo imicafu bayitunganye neza ntihagire icyo yonone. Urabona nk'abantu bahengera imvura iguye bagaca bafata imicafu yo mu nzu bagasuka mu makanevo, ibyo byose bica bitera bigenda mu Tanganyika. Ibyo rero icyo bica bitera mu mazi ni gike, ni ibintu usanga bifite icyo twita benitrima, izi ndya ibiterwa bifungura. Harimo ubwoko bwitwa fosfor n'ubundi bwitwa azote cyane cyane. Ibyo rero iyo bimaze gushika mu mazi bigaburira utwo duterwa duto duto navuze twitwa ama arbi. Bitugaburiye rero turashobora, murabona ikintu cyose cyose kigaburiwe kirakura kirarondoka, kwa uko ducha turondoka ningoga na ningoga nukufuga kwa kunu amazi mumazi bya byitunganije ya ikiribe mumazi ikirengegwa ikirengegwa bigaca zitera rero ibyo bitego bigaca bitera ingoro uko bitaboneka n'amaso mugabe iyo imaze kurondoka cyane bikaba byinshi bica bijya hamwe bigira ikintu kinini giheza kikaboneka mu maso ari nacyo gituma mubona muca mubona bijya bararyirabura rero utwo dutegwa turi ubwoko bwinshi si ibara rya katika poto gusa hariho n'ubundi bwoko bushobora no kuzana n'ibara ritukura amazi hakwaba akati gatoto kurya byabaye ugasanga yatukuye ukamenga batutsemo amaraso
none ivyo cyoba ari ikintu cyoba ari ikintu ciza canke kibi kubidukikije canke wavuze yuko hari uko kuntu abantu baba basutse ibintu muri Tanganyika kumbure batagomba gusukamwo rero ivyo bintu biduze ayo ma bacteri ivyo bitego biduze kumbure abayakoresha ndumva ko bashobora kubangamirwa n'amagara kuko usanga atari ibintu hari ibintu bishobora kugirira ingaruka mbi ku magara y'umuntu
utwo dutegwa turi ubwoko bwinshi jyewe navuze ubwoko butatu bukuru bukuru usanga mu mazi nk'amazi ya Tanganyika les eaux douces hari icyo bita les algues vertes dufite utuntu tumeze nk'utunyuzi bazita les algues filamenteuses hariho izo bita diatome hakaba n'izindi bita cyanobakteri rero uko kuntu ziri ubwoko bwinshi bivana n'ubwoko bwari bwo nk'akarorero hariho nk'izi cyanobakteri birashobora gushyira mu mazi icyo twita cyanotoxike ibyo rero bica bigira ingaruka mbi ni ukuvuga iki zose zitera ingaruka mbi hari izi zishobora gutera ingaruka mbi n'izindi zidatera ingaruka mbi rero kuvuga ati none nta ngorane bizotera abantu nta kibazo bitera mu mazi aha twategerezwa kubanza kumenya ubwoko bwatumye iryo bara ry'akatsi gatoto riza mu mazi
birumvikana ego turabona ko mu rwandiko rwanyu mwavuze yuko ari ayo ibyo biterwa byitwa cyanobakteri ari byo byaduze bigatuma haba urwatsi rutoto ibara ry'urwatsi rutoto none nko kugira ngo bapima ayo mazi bifata nk'ikiringo kingana gute ubuhinga bungana gute kugira ngo abantu bamenye vuba bwango ikibazo kiri mu mazi
nagomba banze nkosore gatoyi sinavuze ko ari ibyo bitera gusa navuze yuko bishoboka ko byoba byavuye ku izo cyanobakteri ndabye ukuntu ibintu byari byifashe mugabo sinagize sinapimye kugira ngo babipime rero bisaba ibyuma bituma ikintu kigira ntibe cyaguka mikorosikope bakaraba ubwoko bw'utwo duterwa ubwo ari bwo mugabo nk'ubu mu gihe bataragera ku rwego rwo kubipima abanyagihugu bonyine barashobora kugira udupimo tw'iwabo kugira ngo babe barafata ingingo zikenewe ntibagwe mu ngorane zitari zikenewe ndabaha nk'akarorero uyoye amazi agaca hagati y'intoki iyo ari utu dutegwa navuze bita algues filamenteuses haca hasigara utuntu tumeze nk'utunyuzi ku ntoki mugabo ari nk'izo cyanobakteri haca hasigara utuntu tw'udupandepande duto duto tunyeregeta tunyerera aho rero umuntu aca amenya ati ni canke ni biriya mugabo kugira ibimenye neza jewe impanura yuko byoca mu byuma byabigenewe
yakoze cyane Urakoze cyane ingenieur Nkuru Nziza Gustave, akaba ari n'umwigisha mu gisata cerekeye amazi ibidukikije n'ibindi byinshi. Rafise n'ishirahamwe Global Engineering Consulting Service gitaho ibijanye n'amasoko ntanga nguvu, inzara, iterambere n'ibindi, yigisha muri kaminuza Igitega. Niwe turi kumwe rero ku murongo wa telefone, asigurire abanyagihugu baba bafise ibibazo n'ivyumviro nk'uko mubizi kino ni kiganiro k'ijambo abanywanyi. Twebwe dufise Leonce ku murongo. Leonce, uratwumva? Ndumva Leonce telefone. Telefone iramugoye, reka twakire Frederic. Uriwe neza Frederic?
Allô?
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 Amahoro Frederic.
Amahoro.
Kibazo canke icyumviye?
Ngiye kuri internet nteze mucira kuma yange kigabije cyagaze ko.
Frederic, ntibaza ko kumbure wabanza gukurikira minota mike nyukumva bijya nyine twashikirize kuri internet ku mbuga ngurukana bumenyi nibijanye nihinduka y'ibarajya Tanganyika. Tugaruke ku mutumire ku murongo wa telefone ingenieur Nkuru Nziza Gustave. Bavuze bamwe mu bahinga bashikirije mu nkuru twashikirije ku munsi wa mbere yuko bishobora gutuma iryo hinduka ry'ibarajya Tanganyika rishobora gutuma amafi amwamwe apfa. Ibyo byoba bivuye kuko kumbura ayo mabakteri ari icyo mwavuze mu gifaransa toxique, afise ingaruka mbi. Mwibaza ko uko gupfa kwa ayo mafi byoba byatewe n'iki?
Ngira ngo mwarabonye amafoto y'ikiyaga cya Tanganyika muri iyi minsi uko nameze. Uko gupfa kwa ayo mafi niko ibyo bintu biratuma amafi apfa. Bishobora kuva ku bintu bo nitsungiro cy'iwanje ku bintu bibiri. Birashobora kuva ko kijya kibara cy'icyatsi kiza hejuru y'amazi nigisubira gutuma oxygen imanuka mu mazi. Ifi zirashobora kubura uko zihema zigapfa, icyo ni kimwe. Cyane zikava kuri iyo micafu, kuri izo kuri ubwo burozi niko nubwita le toxine. Utwo duterwa twonyene turekura mu gihe hoba hari two bari duterwa turekura izo toxine, tuzirekuye isi zirapfa. Nk'izi cyanobakteri zirekuye ubwoko bumwe bumwe bw'amasiyanotoxine, ibikoko byinshi n'inyoni zirapfa, isi zirapfa, n'ibindi bikoko bidashobora bihagarara ko muri ibyo bihe. Birashobora gupfa kubera izo mpamvu zibiri rero.
Birumvikana
cyane. Ngira ngo mwaranabonye yuko n'iyi minsi muri kajya karere n'indagara zabaye nyinshi cyane rwose ku bintu batahora babona.
Yego cyane, ku mbuga ngurukana bumenyi turabona amasanamu y'abantu baroba amafi yarabaye menshi cyane n'indagara. Rero ni nayo mpamvu bamwe bavuga bati mbega byo bari bitateye amakenga kuzijya zapfuye bitewe n'iri hindagurika ry'ibara. Kuri iryo hindagurika nyine ahubwo ikindi kibazo twobaza, iryo hindagurika ry'ibara byoba bifise isano n'ihindagurika ry'ibihe muri iyi minsi?
Ego kubera navuze ibi fosforo n'azote bigaburira ibyo biterwa, mugabo ibyo nabyo bica bifashwa n'ubushuhe bw'amazi, temperature iba iduga na yone. Kuko bikunda gushyika cyane cyane mu gihe amazi aba yashushe cyane. Nk'ubu murabona turi mu mpera z'ici, imvura igomba itasure muri mwene iki gihe, temperature iraduga cyane. Biduze cyane rero bigahurira na nuko ibyo bintu bibiri fosforo na azote byagwiriye cyane mu kiyaga, niho haca haba rero ingorane nk'izi zabaye. Hanyuma ingorane zishikana ku byo twita mu mbabarire simbo gukunda kibuka mu Kirundi, etrofizasiyo aho ikiyaga bihava kikanakama kubera ibiterwa byabaye byinshi bikarengera amazi, hanyuma hakaza umusenyi n'ikiyaga kigakama. Hari ibiyaga byinshi ku isi byakamye kubera mwene ibyo bintu.
Urakoze cyane. Ku murongo wa telefone rero Frederic aracariho afite ikibazo cyangwa icyumviro. Frederic duga ku ijambo.
Yego, nagomba ubunabitoye neza, nagomba kubaza umutumire. Twese tukibona by'amasana mu kuhigarukana bumenyi, abantu benshi baravuze ku ma WhatsApp ngo ngira ngo ni umuhero, abandi ngo ngira ngo ni ibi bintu biri kubera mu Burundi. Mugabo twarije umuhinga yaravuze yuko ngo atana kimwe ngo biva nanajya amazi ngo yatanganye cyangwa bari munsi ngo bayadze ngo ariko ndakuba gusaba nuko abantu batayibona. Agomba kumubaza ko abantu bagirwa babwishi ajya amafi menshi barobyuba atangaruka mbi yoba ashise ku bantu cyanke bo kumuriza abantu gute kugire bashobore kubasigurira ibijyanye na bijya hindagurika ry'ibihe kuri kijya kiyaga kuko abantu benshi yarabateye ubwoba ubu n'ubu hari abantu benshi. Iyo gaburiye nk'utudagara rumva tujyana amakinga cyangwa kajya gafi bivaye nabyo ibintu babonye mu kiyaga cya Tanganyika. Hanyuma murakoze Imana iheza gutaza twaze twari utwo.
Murakoze Frederic. Reka twakire n'ubundi Pascal ku murongo wa telefone. Pascal uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro neza, duhamagaye uri he? Duga ku ijambo.
Ntigambaze umutumira mbega turabye amafoto ariko aracya ku mbuga ngo ukanabumenyi. Turabona ikiyaga gisa n'urwatsi rubisi ariko tukagira amakenga ati none ibyo bintu byavuye kuki nk'umuhinga mu by'ibidukikije yatumutse ku banyagihugu yuko ayo mazi nko kubaba ibijumbura baba bayanwa afite ingaruka mbi bafise nimba naho bifite ingaruka mbi bakabivuga kugira ngo amagara y'abantu akingirwe kuko n'abantu benshi bumva yuko hariho n'abamaze kuba batayanwa bakaca babona kimwe ko mu gisagara cya Bujumbura amazi yose banwa ava mu kiyaga Tanganyika none baca bakura amazi hehe. Kubera ayo makenga rero basaba umucyo kugira ngo uwo muhinga mu by'ibidukikije aduhe umucyo kugira ngo ubuzima amazi bahora banwa babandanye bayanwa mu basozi.
Pascal, uwo buherereye neza na neza
kandi muyinga
muyinga nagira mbaze niba uri hafi yaho niba hari ingaruka zoba ziribonekeza ku bantu baba batanguye kuba barayanyoye canke barayozemwo ariko ndumva uri kure gato y'igisagara ca Bujumbura kure cyane ho nta kibazo. Urakoze cyane Pascal. Ego ingenieur Nkurunziza icyumvira ikibazo ku byo bashikirije.
Ego ego nagomba shimire abahejeje gushikiriza ibibazo n'amakenga bafise ndavuga Frederic na Pascal. Hanyuma icyo nashikiriza kuri ibi nuko nabivuze sutwo duterwa twose dutera ingaruka mbi two tuma haba ingaruka mbi ku magara y'umuntu ni tumwe tumwe muri two kuko hariho tumwe tumwe turekura utuntu tw'uturozire toxic bishobora gutuma amagara y'umuntu agira utubazo tumwe tumwe. Aha ngomba mvuge nk'uburorero, umuntu arashobora kumva afise aribwa mu nda cyanke akumva ababwa ku rukoba cyanke ababwa mu izosi mu muhogo asafatwa mu muhogo. Aha rero ikintu jewe noshikiriza nuko nk'abantu bari muri kajya karere cyanke umugani wa Frederic ati akadagara umuntu akabonye hakwa kwiruka boza bararaba ayo masinye akurikira wumvise umeneka umutwe n'amasinye ajyanye n'ayo maproduit arekurwa n'utwo dutego kumeneka umutwe wayiriye ukagira ugacibwamo cyangwa ukacibwamo cyane bigashika ukadahwa ukumva umenetse umutwe cyane kuri bamwe bamwe ukumva ushushe umubiri ugashuha wayakoze mwa ayo mazi ukumva usatatwa ku rukoba wayanyoye ukumva usatatwa mu muhogo. Aha rero ni cyane cyane abantu barya bajya kunywa amazi yo muri Tanganyika kuko nyine ariko nk'amazi ya regidezo ahantu bayakura n'ukuri ni kure cyane sinibaza yuko biba byarahashitse urabye profondeur bayakura uko na naho bayakurubuye ku nkombe y'ikiyaga ni kure gose nibaza yuko amazi ya rezida atangorane arimo mugabo rero nkacafatiraho akaryo gasaba abantu bajejwe amagara y'abantu ibintu by'amazi by'ifungurwa kuburaba neza nicoba cyatumye koko iryo bara riva mu mazi tukamenya icyari cyo hanyuma umuntu akavura indwara yayimenye kuko tugiye turavuga ngo ni amaarge n'amaarge n'amaarge gusa hari ubwoko bwinshi cyane bw'amaarge kandi harimo ayadatera ingorane n'ayandi atera ingorane jyewe ku bwanje mbona yuko ataco twaba turiko turakora rero ababigezwe boraba tukabyiga tukaraba neza icyo byavuye ko tukamenya ukuri hanyuma ingingo zigafatwa twamenya ukuri
birumvikana kandi cyane cyane kubera byabaye igice kimwe cy'igihugu kandi Tanganyika igenda gushika mu bumanuko bw'igihugu hari ico kumbure ushora kongera ko kubijanye nuko vyibonekeje mu gisagara ca Bujumbura aho nyine canke muri kajya gace akigisagara ca Bujumbura no kuduga nko mu gatumba no hafi ya Kongo
ego kuba byaribonekeje muri kajya gace si bintu byashitse gutyo uko bariko barayivuga si gitangaza cabaye ni bintu byumvikana kandi bisiguritse rero ngo madaguhe nk'akarorero kubazi Bujumbura gushika mu Rumonge mudabe Bujumbura yose uri kuraja mu Rumonge uravye amazi ya Tanganyika ahatumbere igisagara cha Bujumbura amazi afise ibara urabona ko aramazi acafuye cyane mugumaze gusohoka mu gisagara uravye amazi urabona ko aramazi meza afise ibara ryiza abereye n'igisho no kuvuga iki rero birava cyane cyane kw'ibi bikorwa bikorerwa mu bisagara hanyuma icafu yose igatera ija mu kiyaga ikindi kintu gikomeye cyane kibitera kibituma nuko kuntu inkombe zose zigisagara zikiyaga turiko turazubaka bakazica n'izibi inkombe nkuko ikiyaga ubuzima equilibre y'ikiyaga ibishaka twebwe tukabigira uko twishakiye tucita mu mvugo y'igifundi cyacu muri environnement artificialisation des rives uko kuntu bubaka ku nkombe biratuma cyane rwose nk'utwo duterwa twitwa cyanobakteri dukura cyane kandi no ku muvuduko udasanzwe rero kubona byaribonekeje harya uri kuraraba kuva ngaha ku riporo ya Bujumbura ku kivuko gushika ibuvira hose hameze cyo kimwe hubatse cyo kimwe hari akajagari kamwe batera ikiyaga cya Tanganyika kandi ikindi nacyo ni uko mwene bijya byabaye biboneka cyane cyane ahantu amazi adafite profondeur niniya cyane acashuha cyane bigatuma rero n'utwo duterwa tugira dukura n'ingoga kuri vitesi nini rero harya ibyo byose bikenewe kugira utwo duterwa tugwire n'ingoga na n'ingoga birahari rero bihari birumvikana yuko biba muri kajya gace gusa ahandi bitabaye
birumvikana urakoze cyane reka twakira ubundi ku murongo umunywanyi w'ishuri rya Amerika Pierre uraho neza uduhamagaye uri he mu gisagara cya Bujumbura ikibazo cyangwa icyumviro duzi ijwi
nk'uko mureka murabivuga yewe isa nk'intererano gatonya yewe nize geografi muri kaminuza y'u Burundi baratubwiye bati yuko wate alat yaga cyanke inimer iriya ni metar de muvuma hariho icyo bita muvuma vertika na muvuma horizontale akarorero kuri muvuma vertikale ni kiya gihe amazi haba ihinduka ry'amazi ivanye na pression aho amazi yo hejuru uhura agomba amigraver lofo akabisikanya nayo muzi yewe icyo nico nibaza yuko kiba cyaratumye cyane cyane ijya kurera ihinduka kubera munsi haba habaye association des yatuma naho haba ijya bita amarke nk'uko umuntu yagera bivuga haba harabaye association munsi yatuma nyamarke apresenta kurera verte hano icyo gihe habaye muvuma verticale nibaza yuko habaye akodora carer cyo kumante la masse formique d'oro c'est causé la montée ou la descente d'oro se trouva à la surface descendre vers l'eau fort et l'eau se trouva au fort descendre monte vers la partie surfière.
No kuvuga muri make ko bavuga ikirundi numva kuduga canke kumanuka muri make
Deni baze uko byaciye bituma aho munsi habaye depo tanke ubucafu buba bwaragiye munsi bukagumayo icyo gihe habaye iyo muvuma ya monte et descente yo kuduga no kumanuka baza yuko ari kiba cyane ayo mazi yo munsi aduga akadugana n'ubwo bucafu icyo kiyaga.
Pierre kibazo ciza cyane kumbure kuri mu gisagara ca Bujumbura two kubaza aho uherereye hoba hari ingaruka ku magara y'abantu bo batangura kumva abantu bariko barakoresha ayo mazi aho uherere
je aho merereye nibaza fata ingaruka mbi yego amazi ariho abamye baridoga nko muri karitsiye ya Kamenge bavuga ngo bikame na uhunye ko kristyongo n'intonya ngo mu marobine abandi bakavuga bati ntabyo kuva yuko amazi ari mabi kubera haba ijya ntuzenye
ava muri regidezo yoyo
muri regidezo yoyo umva senete piration ndibaza yuko yoba ibigezwe n'ubundi naho harimo ubucafu ndibaza yuko la decantation a été bien faite abaronka nicyo gihe amazi atari mazi mugabo baravuga yuko mwa kino gihe amazi atari menshi nk'uko yari afite
umuvuduko ni muke. Urakoze cyane rwose Pierre, urakoze. Kaduha akanya umuhinga yishyura ikibazo cyawe cyerekeye uko kuba kumbure byaratumwe n'idugwa canke impanuka ry'amazi. Ingenieur Nkurunziza, uduha umuco.
Ego, murakoze. Iyo icyo cyumviro cya Pierre y'i Bujumbura ni cyumviro gishoboka, mugabo jewe icyo cyumviro ndiko ndakiraba nkaraba n'ibyabaye ndagiha ukuri gutoyi mugabo nkavuga nti tubisiguye gutya. Ni insiguro jewe mbona yuko ari insiguro yo kwiyorohereza kubera iki? Kubera yuko nimba bijya byatumye bijya bararira bisa n'akatsi gatoto biza hejuru ku mazi byo byaravuye munsi ibivuye munsi nibaza yuko bitagira ibaraka rijya rwose. Kandi igituma mvuga yuko kwiyorohereza ni uko ibi turaba n'ibyigwa byagiye biraba ku kiyaga cya Tanganyika berekanye yuko ikiyaga cya Tanganyika kirimo fosiforo nyinshi, kirimo azote nyinshi. Iki cyumviro ntigifatira ku byo tubona nyine, ngomba ndaguhe nk'akarorero. Urabona nko ngaha kuri ku kivuko gushyika hariya kuri cercle nautique, sinzi kubona ku nkombe ikiyaga ukuntu kimeze, cyane cyane ahahinjirira ibi biserege binini binini bikura amazi mu gisagara bisokana mu Tanganyika. Uri kuraraba ukuntu hajya ahantu hameze, jewe iki cyumviro naho ibyo yasiguye birabaho mugabo uri kuraraba ukuntu hameze iki ndagiha ukuri butoyi ngacafata iki nasiguye cama arg naho byo babifatanye mugabo niki cama arg ntidugishyire kure ni nacyo gituma navuze ni turabe twanze twibwe ingorane hari turabe icyari tumye neza hanyuma nimba ari gikosorwa gikosogwe mugabo kwa kwafashe ikibazo aho kiri kwa kibonye twakifashe mu mino.
Birumvikana cyane kumbure icyo cyumviro yarashikirije niba ho byo bavyaragenze uko avyiyumvira amazi yoro yoba yararenze inkombe.
Oya urumva ukuntu ikicyumviro kiwe ukuntu bigenda haba hari ubushoye bwinshi. Habaye ubushoye bwinshi amazi aragabanuka agabanura densite. Agabanuye densite hamwe hari amazi afite densite nini ahandi ari ntoyi. Ikintu gifite densite ntoyi kigishaka kujya hejuru y'igifite densite nini. Iminsi yose niko bigenda. Hagati haba rero guhinduka ibyari munsi bikajya hejuru nk'uko yabisiguye. Urumva ni ubushuhe gusa bwo waba bitumye. Mugabo jyewe sinshira kure cyane iyi micafu turungikayo kandi atahandi hantu atari mu kiyaga.
None uko biri kose byaba byaragenze iyo ayo mazi tugarutse ku magara y'abantu ayo mazi atetswe ubwo bucafu burashobora kugabanuka nuko asa uko asa umuntu arashaka kuyateka bisanzwe akayanywa canke biba bisaba yuko hakogwa ikindi kintu nk'ico regidezo isanzwe ikora mu kuyungurura amazi.
Gutekwa kwa ya mazi rero nabyo byewe sindabihanura kubera hari ubwoko bw'aya maproduit arekugwa na mwene tuduterwa utetse ugashusha ayo maproduit acakara kuruta amatoxine acakara kuruta ni nacyo gituma kuyateka hamaze gushika ibintu nk'ibi ntitubihanura ntawo bihanura ahubwo isaha regidezo rigezwe ricariraba nimba ayo mazi bafata mitanganyika mugaho bayafata nibaza ariko bitahashitse umubwizi uhashika bo nyene baca bamenya ukuntu babitegura ari ubuhinga bwo kuyategura muga kuyateka ikintu cokogwa.
Urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turiheza ibiheruka kuba mu gisagara cha Bujumbura aha amazi y'ikiyaga cha Tanganyika amazi imisi yarahindutse ibara ayo mazi asa n'ugwatsi rutoto cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Rero bamwe bavuga ko ivyo byatangiye kwibonekeza kuva nko ku itariki 8 z'uku kwezi no munsi wa gatatu bamwe bavuga ko bazindutse ahatari hake basanga mu bice by'igisagara cha Bujumbura yasubiye kuba meza ariko abandi baracabona ugwatsi rutoto mu kiyaga cha Tanganyika. Rero tukibaza duti kuri uno munsi tuganira ku magara y'abantu tukibaza duti ivyo babitegwa n'iki mbega birafise ingaruka mbi ku bari ko barayakoresha bayogeramwo canke bayanywa birafise ingaruka mbi ku bikoko bibamwo bisanzwe bifungurwa mu gihugu cy'u Burundi amafi n'ibindi. Nivyo rero twatumiye umuhinga ingenieur nkuru nziza Gustave umuhinga mu bijanye n'amazi bidukikije hakaba kandi n'umwigisha muri vyo muri kaminuza Igitega mu gisata cy'ibidukikije. Rero mubandanye muhamagara mushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku bafise amakenga y'ivyibonekeje mu mazi ya Tanganyika. Nimero ni yayindi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo nimero mushaka guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Reka tuhumira mate turagaruka.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 1 1 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 3 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +1 3 5 1 Ichenda, 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 gatanu, rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radishwe cya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni kiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu twihweje rero bimaze imisi byibonekeza mu gisagara cha Bujumbura muri Tanganyika yacitse ugwatsi rutoto hatari hake hatari hato mu gisagara cha Bujumbura babona ugwatsi ruto ibara ry'ugwatsi rutoto mu mazi bakibaza ibibazo byinshi cyane kuko bayakoresha mu kunywa mu koga mu kuroba n'ibindi byinshi. Turi kumwe rero n'umuhinga nkuko twabivuze engineer nkuru nziza Gustave ari karagerageza kudufasha kuronka umuco w'ibyatumye iryo barajya Tanganyika rihinduka. Mushinga naye nkuru nziza rero ubushakashatsi nkuko wabivuze burakenewe cyane kugira ngo vuba bwango bimenyekane niba ayo mazi yo mu kiyaga cha Tanganyika ashobora kubandanywa akoreshwa mu bice agisa n'ugwatsi rutoto. None bifata nk'igihe kingana gute? Twumvise ko hari nkaho bimara nk'indwi zibiri kugira ngo agaruke abe meza, biboneka ko byofata nk'iki kingana gute
kugira ngo ature kuba meza? Uko bigenda nababwiye yuko bivana na concentration ya phosphore. Aha ngomba ngaruke kuri ibi bituma phosphore cyane cyane. Navuze ubwoko butatu bw'amaharge bukunda gutuma kenshi ayo mazi ahindura ibara. Mugabo reka ntomore gatoyi. Ubwoko bufise butera ikibazo, bushobora gutera ikibazo ku magara y'abantu n'ay'ibikoko ni ubwoko navuze Lepidobacteri. Rero izi zikunda kugwira cyane iyo hari phosphore ari nyinshi, kandi iyo ibyigwa byinshi bimaze gukorwa birerekana yuko kubera ibintu by'amasabuni n'amadetergent cyafiswa mu Tanganyika ari nyinshi cyane mu kiyaga cya Tanganyika. Rero ikijyanirana no kuduga kwa temperature, ubushuhe bw'amazi. Iyo ibyo bara rero ryaje nk'ubushuhe bukagabanuka gatoyi, bica risubira kumera nk'ibisubira inyuma mugabo buke buke. Nabasigure yuko ari uduterwa duto duto mugabo kandi tutaboneka n'amaso yacu. Mugabo kugira ngo tuboneke n'amaso yacu turagwira tukaba twinshi cyane, tugaca twiyegeranya tukagira ibintu biboneka bishobora kuboneka ari byo bituma haza rirya bara. Rero iyo temperature igabanuka turasubira tugatangura tukavana ko buke buke, hakagera igihe rero tugasubira tukaba ntitusubire tukasubira tukabaza kumwe twari tumeze ubwa mbere ntituboneke n'amaso yacu, ari nacyo gituma muca mubona amazi yasubiye kuba nk'uko yari asanzwe. Ariko kumera uko si kuvuga ariko tutarimo tuba turi mu mazi, ni uko tutaboneka. Aha rero ngomba ndashimikire cyane kuko utumenga amazi asubiye gusubira kumera neza ingorane irahavuye. Ingorane ntibihavuye, ahubwo y'amakondisiyo atuma tugwira niyo ataba agikwiye kugira ngo tugume tugwira. Aha rero nicyo gituma twohagabira, kuko nimba ikiyaga cyaratanguye kuva kiramera gutya tukaba tuzi ingorane gifise, ntituze turibaza cyane rwose nk'iki cyumviro cya Pierre cyokora amazi yo munsi yaduze n'ibibindi nitubikorereko. Tubirabe ntituzuhave twibuka kubogora twasheshe, kuko ibiyaga byinshi hari ibiyaga byinshi byakamye. Icyo kiyaga cya Tanganyika nari rya ki bagishize ku matunga akomakomeye yo ku isi ya UNESCO, Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Turakwiye kugikurikiranira hafi cyane rwose, kandi dukurikirane igikurikiranwe ngo hakorwe ibikorwa bike bibikwa ahantu ntihagire igikurikira. Turakwiye kubiragira hafi kugira ngo gifite akamaro kanini twese turabizi. Amazi menshi anyobwa niyava n'ibiki bikamye twaba twambaye ibara.
Unakoze cyane katwakire.
Ego bishobora rero gufata umwanya n'ibizibizi bigahera cyane n'umwanya mutoyi paraporo y'ibizibizi y'abana.
Eka twakire ntahayo ntahayo uratwumva ku murongo.
Ndagomba.
Mahoro neza.
Mahoro cyane.
Uherereye he ikibazo cyangwa icyumviro?
Mperereye mu karere ka Kirehe. Ego mbanje gushimira umutumire. Alo?
Turakumva.
Genda nishyize utubazo ndamubaza. Akabazo ka mbere nagomba ndamubaze nti mbega ko twumvise ko ikiyaga Tanganyika kigeze kuba iryo bara ry'akatsi gatoto ryoba byabaye mu mwaka uyuhe muri kahise muri ikiyaga cya Tanganyika. Akabazo ka kabiri agomba ndamubaze mbega hashobora birashika kuko twarumvise muri Congo ku mupaka wa Congo niho Tanganyika ifite couleur verte hamwe n'umupaka w'u Burundi ariko umupaka wa Tanzania no mu bice bya Rumonge ho amazi agisa neza. Rero nkimbera nti mbega ubwo nta bikorwa bidatunganijwe neza byaba byarabaye nimba byabereye nko mu kindi gihugu canke amagana ino iwacu ku Burundi mu bijyanye kumbure n'ibintu baba barondera by'inyungu abiri munsi y'amazi bigaheza bigatuma amazi yononekara. Ikindi kibazo cya gatatu nagomba kubaza nti mbega ibyo bitwa amaalge bigenze gute kugira ngo amaalge afite couleur verte muri uku kw'icyenda aba ariho acagira couleur verte maze ikiyaga gica gitukura kuko hari ibihugu bifite bitwa nka mer rouge ibintu nk'ibyo kubera yuko ayo maalge yamaho n'ibyo byatsi zizarwe ubu niho zikuze nimba zikuze zizokuma ryari kugira ngo zizomara indwi zibiri gusa bice byuma nayo makenga afite hama murakoze.
Murakoze cyane ntahayo ibibazo byiza cyane bitatu umushinga ntahe inkuru nziza adufasha.
Ego ndabibashimiye ntahayo arabajije ibibazo bitatu ariko arabaza ati baravuze yuko barutse yuko ikiyaga cya Tanganyika cyarigeze kuba kugira amazi asa n'akatsi gatoto ati ari mu wuhe mwaka ati ko byabaye mwako karere gusa ati ibyoba ari ibikorwa byabaye munsi y'amazi tutazi bigaca bituma ikiyaga kimera uko. Arongera ati none kubera iki ayo maalge asa na zero atuma amazi asa na zero kandi bikaba gusa bikaba muri mu kwezi kw'icyenda. Ati turazi yuko hari ibindi biyaga nka mer rouge n'ibindi. Bo ngomba mbere kuri aka kabazo ka nyuma hanyuma ndamubwire yuko mer rouge yitwa mer rouge kubera isa na rouge icyo gituma. Ego hariho ibindi biyaga usanga bifise aya mabara mugakesha aya mabara ategwa n'aya maalge na maalge aba yamaze kuja gukura akarenza ekilibre naturele yo mu mazi. Hari ibiyaga byinshi bigize mugabo si ikimenyetso cyiza ku kiyaga umaze kubona ibitegwa bimera mu kiyaga bikabishikaho bibonekeza bigatanga ibara gutya ikimenyetso cyiza ni ikimenyetso cyerekana ko ikiyaga kiriko kiraja mu nzira y'ijya fenomene navuze ya etropizasiyo. Etropizasiyo nayo ibaye mu kiyaga ikiyaga impera n'imperuka kirahava kigakama hari ibiyaga byinshi rero byakabye bigahera burundu ahari ikiyaga ugasanga umutwe yibuze. Natwe rero ko bitanguye kuza gutya ngira ngo tuzobifatamo neza ntituza gutamana ati kubera ko ibiza mu kwezi kw'icyenda nkeni bikunda kuba mu mezi aha ngomba ndamubwire ukuntu aya mantu aya maalge yidevelopa akura dufatiye nko kwa aya masiyanobakteri ariyo atera n'ingorane mbere akunda gukura cyane hagati y'ukwezi k'umunani n'ukw'icumi ni ukuvuga mu gihe cy'iki mu gihe haba hari ubushyuhe bwinshi kubera sijya ajya gusaba bitegerezwa kuboneka arakunda cyane n'ubushuhe nico bituma rero mwamwe ariho aya mahalge usanga yidevelope cyane hanyuma yabagize ati none n'ibyo bari bikorwa bikorerwa mu kiyaga cya Tanganyika tutamenya ndabyibaza kuko ibikorwa naho byoba haraba n'ibikorwa by'uburobyi tugatembera tugacayo tukagenda za Tanzania n'ahandi ati none ko ikizera hajya gupfa bikorwa urubibe rwa Tanzania ntibibe bo ngira ngo nabivuze cyane nibi bikorwa nyine umugani wiwe mugabo itabera mu kiyaga cya Tanganyika inyifato dufite ku nkengero z'ikiyaga kuhubaka tukahubaka mu kajagari ngo murabona amaplaje ari kuri uyu murongo wose kutagira indero mu gutunganya ibijyanye n'imicafu yacu byose tugasuka mu mazi yewe ibikorwa nkubwa bikorwa kandi intunga urutoki cyane n'ibyo hanyuma yabajije ati ikiyaga cya Giritari cyarigeze kuba bere umwaka sindawibuka neza mugabo umenga ni mu myaka ya 90 sindawibuka neza ambabari bingira ngo
haraci nk'imyaka mirongo ibiri irenze
yashobora kukontakta kuri kumarezo sosiyo cyane kuri nimero y'iwanjye nta na kimwe no birondora ntabimubwira
ni ukuvuga ko haciye nk'imyaka nka mirongo ibiri
reka iki tukibabwire hanyuma ndabibabwira hanyuma mukabimubwira
murakoze murakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turiko turasozera ikiganiro cy'uyu munsi aho twiheje bimwe mu byo byatumye amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ahinduka ibara ry'ugwatsi rutoto twari kumwe na ingenieur Nkurunziza Gustave umwigisha muri kaminuza y'Igitega mu bijanye no nibidukikije amasoko ntanga nguvu inzara n'iterambere mu gihugu cyo Burundi akaba ari yadufashije rero gutegera bimwe mu byabaye mu kiyaga Tanganyika tusozera ikiganiro ingenieur wo duha impanuro cyane cyane kuzerekeye amagara y'abantu ku byo twaganiriye no munsi z'ubukoze
ego impanuro no tanga nuko abantu babonye ingorane hamwe n'ibyo mu mazi ikintu cya mbere bo kwirinda no kwegera ayo mazi kuyakoramwo cyane gukora ku bintu byayavuyemo hanyuma kuri iki kibazo cyabaye nagomba amanura abantu bakumva baribwa bakumva bafite bakabona bari ikintu nk'isi cyangwa nk'indagara bagira isesemo cyangwa bakadaha bakagira diyare cyangwa bakumva basatwa ku rukoba ko bokwihutira kuja kwa muganga kandi bakabimenyesha cyane cyane abajejwe intwaro kugira ngo bamenye ingingo zofatwa hanyuma ndahanura cyane abarundi ibintu nkamwe nibyo n'ibintu bisanzwe cyane bibaho kutabiyumvira yuko ari nk'amajetani cyane bamwe bakabishyira mu nzira ijyanye n'igihugu gisanzwe kirimo cyane ibyo gihitiyemwo bakagomba kubiha nk'insiguro zijyanye nka politiki nk'akarorero nagomba ndabahanurire n'ibyo n'ibindi bisanzwe bareke kuza banajyananya bahururu ahubwo baze baregera bo bashobora kubibumvisha kubibategereza bakabafasha kubitegera hakupfa kuvuga ibintu usanga bidafashe kenshi kuko narumvise abantu bavuga ngo ngira n'ibyabaye ngo nibyo biri ko biraba mu Burundi ngo Imana biri kuyaduhana oya sibyo na gato ahubwo njye novuga nitwe turi ko turihana kuko ikiyaga nitwe tugicyafurwa hanyuma ngahanura yuko twogerageza kubaha ibidukikije nibwo buzima bwacu kugira ngo murumva abakominduru babaza amazi niko havyo none cyane nitwe tuzahasigara ubwa mbere
murakoze cyane
tugerageze rero tuze twagira inyifato ibereye Murakoze namwe.
Murakoze cyane gose. Yari engineer Gustave Nkurunziza mu kiganiro muri sangacu uyu munsi mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Limase dufashije kwegeranya kino kiganiro. Murakoze.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika.